Mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabarangije nshuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas irabandanya kwihinkumbi. Iyo ngwano iriko irahungabanya umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi na kuri yaho. Hari amakenga ko iyo ntambara ishobora gukwiragira muri ako karere. Igihugu cya Iran cyaragabishije ko kidashobora kubandanya kireza amaboko hamwe Israel tohagarika ibitero ibandanya gukora mu ntara ya Gaza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Iran Hossein Amir Abdollahian ku munsi w'Imana urangiye yatangaje ko Israel idahagaritse idatevye ivyo yise ivyaha vy'agahomirawunwa niho nyabwoko iriko ikora mu ntara ya Gaza. Zako ibintu izabyo zose bishobora gushika umwanya wari wo wose. Yatangaje kandi ko bishobora gutuma haba inkurikizi zikomeye cyane mu karere kose ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Ni mu gihe ejo ku Imana habaye inama y'ibihugu by'Abarabu i Cairo mu Misiri yiyamirije ibitero Israel ibandanya gukora mu ntara ya Gaza. Ntacumvikanywe ko kiboneka mu ntumbero yo guhagarika intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Nyuma y'indwi zibiri intambara yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mpande zombi zitana mu mitwe ikageramira abanyagihugu imiliyoni n'izibiri n'ibihumbi 300 baba mu ntara ya Gaza yadutse. N'izihe ngaruka intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas ishobora kugira ku byerekeye umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi no ku banyagihugu baba muri ako karere. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Fred Ngoga Gateretse, umuhanuzi wa komiseri w'urwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ujejwe amahoro n'umutekano ari yagize abiba ku mugwa mukuru wa Ethiopia. Twatumiye kandi Rumumba Ildefonse, umumenyesha butumwa akongera akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki ari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije. Bugihe iyi ntambara ibandanya kwihinkumbi hagati ya Israel na Hamas, iyi ntambara ni intambara imaze igihe. Ibibazo hagati ya Israel n'abanyapalestina ni ibibazo byatangaje igihe kirekire kuva Israel ishingwa mu mwaka w'igihumbi 1948. Ivyerekeye iyo ntambara ni kuki itigera irangira iguma ibandanya? Ntangurire kuri ambasaderi Fred Ngoga.
Murakoze kudutumira no kuduha ijambo. Nibaza yuko iyi ntambara igituma imaze igihe kirekire cyane gose ni kumvo muvuga nka zibiri. Iya mbere ni imvo iva ko udashaka ibihugu bikomakomeye kugira ngo iki kibazo gitoregwe inyishu. Ni ikibazo kimaze imyaka ndwi irenga kandi abantu birirwa barasemerera bavuga bati hakeneye ko haba ibihugu bibiri bibana kandi bikabana mu mahoro. Mugabo byaba bigorana kugira ngo babitorere inyishu. Harabuze kudashaka ibihugu bikomakomeye kugira ngo bishobore kuremera, niko navuga igihugu cya Israel no kuremera nabo muri Palestine kugira ngo bashobore kumvikana. Ikindi kigira kabiri ibibazo yuko gihambaye nuko abantu benshi bakunda kutabishyira ko ingufu cyane. Mugabo ubiraje no ku isi hose nyine bimeze, ni ikintu cyerekeye idini. Iyo hagiye mu idini mu bibazo ibintu biragorana kandi bigakomera. Rero urumva ibintu bigoye cyane rwose. Hanyuma rero ikindi kigira gatatu navuga yuko ari akarenganyo kahabaye mwose yakumenga ararenganywe. Ugasanga rero ntibyoroshe ko abantu bumvikana. Mugabo navuga yuko baragerageje cyane rwose, harabaye n'ibyo bumvikanye. Mugabo ubu hakihaza leta rero navuga yuko ari leta goye cyane rwose muri Israel igatuma rero bigorana. Hanyuma ni ukuvugisha n'ukuri no muri Palestine harabaye canamwo hariho ico gihe fata birongowe na Abu Mazen ariwe Muhammad Abbas hanyuma habuka za Hamas zirabiyonkora ko kandi nazo nyene zitorosha ibiganiro novuga yuko hariho ibintu byinshi byatumye ibintu bidatora umutwe.
Murakoze. Nawe Lumumba Ildefonse muvyo ariko aravuga gateretse yavuze ko harimo ibintu byinshi ivyerekeye idini ivyerekeye kahise politike ivyerekeye ubwoko muri ako karere kubijanye n'idini nkaba ariko aratwumviriza wowe wasigurira gatoyi igituma iryo dini risuruhara rukomeye muri iyo ntambara hagati ya Israel n'Abanyapalestina.
Iby'idini bamwe urazi ko Abanyapalestina benshi biganjijwemo cyane idini rya Islam hanyuma Abanyisirayeli nabo benshi bari mu idini ry'Igiheburayo ariko hariho n'ayandi madini mato mato ahari. Ariko turetse icyo kibazo cy'amadini bien sûr usanga batabona ibintu cyo kimwe ariko ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'ubutaka. Abanyepalestini bavuga ko ari bo banyene hajya ahantu, Abanyisirayeli nabo bakavuga ko hajya ahantu bahawe n'Imana imbere yuko bangara. Ariko tugiye kuraba ikibazo nyamukuru ni bande banyene kariya karere ka Israeli na Palestine. Kariya karere katanguye kubamwo abo bitaba Kanane Abanyekanani hanyuma Imana yemerera kariya karere urubyaro rwa Aburahamu. Urubyaro rwa Aburahamu rurateba rurahegukira ariko nabo barigera barangazwa ku mvo zo kutubaha Imana. Imana irareka ko abaroma n'abandi babatera bakabangaza. Abanyepalestine barasuba barahagaruka aribo bakomoka ku nuzenya benshi bavuga ko aribo bakomoka kuri bari Abanyekanani ba kera. Hanyuma bamaze kugaruka Abanyisirayeli nibo basubiye kugaruka mu 1948. Rero hari ikibazo ni Abanyepalestine bavuga ngo aha hantu ni wacu, Abanyisirayeli bakavuga ati ni wacu kuko twahawe n'Imana. Icyo nicyo kibazo gihari rero.
Pasteur Fred Ngoga gateretse aravuze afatiye kuvyerekeye idini ko izo mpande zibiri zihanganye muri kajya karere zihiyitirira nkuko bari kuri babivuga kavuga ko muri iyo ntambara impande ziteraho zidadaza abari hagati na hagati bo kumvikanye impande zo fashije kumvikana atari zubu nkuko bari kuri babivuga kubayoboye Israel cyangwa mu gwe Hamas witwa ko ari wo uri muri iyo ntambara ikomeye ku ruhande rw'Abanyapalestina. Mu gihe izo mpande ziguma zidadaza ata kumvikana kuri hagati iyo ntambara ubona izotahira
murakoze cyane gute ku mijambo nibaza yuko kiyose iraraje makenga n'iyi ntambara nkuno bankarorero tugwe nka Afrika nkatwe nka Afrika hariho ingaruka mu bya politiki n'ukuvuga yuko nk'uburabye nko ku mugabane wa Afrika si bose babyumva cyo kimwe ku cyo cy'uduca Israel ariho bamwe bashigikiye leta ya Israel abandi bagashigikiye leta ya Palestine bumva rero bashaka no kuducanishamo ku mugabane wa Afrika. Ikindi gira kabiri ni kugerekeye umutekano. Umutekano urashobora no guhungabana muri Afrika nagenda bibise yuko Afrika bugifatanye n'ibihugu by'Amerika ya karere hanyuma kandi abantu bakabona yuko hariho idini imwe iriko yatotezwa kandi ugasanga bigize n'ingaruka by'umutekano bibi cyane rwose muri Afrika. Ahantu babwira yuko ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Afrika byamaze no gufata n'ingamba zo kugira ngo zishobore gukingira ingaruka mbi z'umutekano zaba ziba umva n'ikintu gikomakomeye. Ikigira gatatu nacyo ni kubyerekeye ubutunzi narirya Afurika yari yamaze iminsi ifite ingorane zerekeye ibibazo by'igitoro. Urabye nko mu bihugu byinshi bya Afurika ibitoro byaraduze amaleta akishyiramo amafaranga yo kugira ngo agabanye ibiciro. Ubu rero byari byatewe n'intambara ya Ukraine, ubu rero hagiyemo n'ibihinye byo muri kijya karere urabona yuko ni bishobora kubandanya bibara nabi amagwa asanga nabyo birateye n'ibihagarara muri Afurika. Mugabo muri rusange navuga yuko ikintu cya mbere nibaza coba caronekaye ku isi ni ukuntu mu cyongereza bita double standard, gufata impande mu buryo butandukanye badasoneye amategeko mpuzamakungu yerekeye iby'intambara. Urabona uno munsi baravuga bati kurikiza amategeko y'iby'intambara ngaha hama ariko hageze ku bandi ukamenya ntibibaraba. Urumva rero nabyo yuko ibyo nabyo nyine bizoteshuka kibi cyane cyane nko mu ishyirahamwe Nations Unies n'ahandi. Urumva rero ni ibibazo bikomakomeye aho tugiye mu bihe hari impande zibiri abazoba bashyigikiye abo muri Israel abazoba bashyigikiye Abanyepalestine. Ingaruka ku mugabane wa Afrika cyane
leta zunze ubumwe za Amerika muri iki gihe ziriko zisaba Israel kubangira ku byerekeye ibitero byo ku butaka by'inteko zacu ziriko zitegurira kwinjira muri Gaza. Amerika ikavuga ko Israel yobirabangiriye kugira ngo bashobore kubandanya baganira ku byerekeye kurekura abantu bagizwe imbohe. ivyo mubona Israel ari ibintu zo kumviriza ko izotega amatwi America ndabaze Lumumba
burya ibivugwa muri politike ibivugwa n'abapolitisiye sivyo kumbure biba biko birarondegwa abanyisrael hariho principe bafise ko umunyisrael umwe yapfuye hategerezwa gupfa igihumbi cy'abamwisha twebwe rero turibaza yuko abanyisrael bari mu gikorwa cyo kwihora reka mvuge gusa cyo kwihora ariko kandi biranashoboka yuko biriya bitero bya Hamas abasesenguzi benshi baravuga yuko birimo amahinyu Mossad y'abanyisrael bafise abatasi benshi ahantu hose nta kuntu bijya bitero kumbure bitari kumenyekana ikindi narumvise amakuru yuko ubutasi bwa Egiputa imbere yuko kiya gitero kiba babwiye abanyisrael ko ari ibitero byimirije kuhaba none byagenze gute kugira ngo babace mu byawe birashoboka nibyo mugabo kenshi na kenshi intambara zikunze kuba habaye imbarutso biranashoboka ko hari ikindi kintu coba kiko kirarondegwa muri iyo ntambara ya Israel na Hamas kumbure reka turabe uko bizogenda mugabo jewe sinibaza ko ibyo abanyamerika bariko barasaba Israel izo byubahiriza kuko hariho intumbero bafise kubwo gusambura Hamas canke kwigarura uburere bumwe bumwe bari bahaye Palestine hejuru ya bande do Gaza na Cisjordanie.
Murakoze ndi vuguruzwa Fiston ari ku murongo wa telefone watwumva.
Yego ndabumva cyane.
Uduteye akamuri he Fiston?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufite ikibazo ubaza batumire ikimvuro shikiruzo bishikirize?
Yego mfite iyumviro mfite n'ikibazo nashaka kugira mbaze se buriya nka turiya duce twa Gaza se buriya Gaza zaguma mu biganza bya Hamas cyangwa se zahita yomekwa kuri Israel kindi cyumviro nge na numva mfite ku ruhande rwanjye no kuvuga ngo ese iriya ntambara yakwiye kuduhangayikisha nkatwe nk'abanyafurika twakwiye kuyitaho umwanya byakwiye kugenda gute mu gihe natwe muri Afurika dufite ibibazo byinshi nko muri Sudani y'Epfo abantu barimo barapfa ariko isi yanze kubyitaho cyangwa se babirengeje amaso hano hakurya mu baturanyi bacu hari ibibazo byinshi cyane bitandukanye ariko isi ntago ishaka kubitekereza rero ukuntu bari abantu b'abatutsi babahohoterwa cyangwa se babimwe uburenganzira bw'icyunzo cyangwa ibibazo n'ise ubu nkatwe nka Afurika twakwiye cyangwa abaturage ba Afurika twakwiye gufata umwanya dutekereza kubya Israel na Hamas cyangwa se n'ibindi ese twebwe ijwi ryacu ryarizamuka gute kugira ngo n'ibihugu byacu nimba nka Sudani bari kuyisenya niba Afurika nta kintu bishaka kugira ngo ibimenye ahubwo bakita cyane ku bibazo byo mu mahanga kandi bo rimwe na rimwe afite n'ubushobozi bwo kubyikemurira icyo ni nk'icyumviro cyanjye ariko nkongera nkamibaza ntise urabira bice bizasubira kuri Palestina cyangwa se bizahita byomekwa kuri Israel burundu murakoze
ndabashimiye cyane mu mwishure ambassadeur Fred
murakoze cyane rwose nako namwumviriza arafite ibibazo byiza cyane kandi bikomeye nagenda mvuge ibintu bibiri icya mbere ni ukuvuga yuko iriya Hamas niyo iyobora Gaza hama ikibazo abenshi ariko baribaza uno munsi bavuga bati none Israel niyagenda igasenya Hamas ninde azoca arongora hajya kimutajya karere bico bigenda gute hariho ibyo bariko bariyumvira yuko ari ibihugu bibanye by'abarabu yoja hamwe kumburira kazana n'inteko zigaca zija ngaho onye zikaja cumira umutekano umwanya Israel izoba yavuyeyo kuko Israel ishaka kuja gusenya Hamas nibyo bashaka kuja gukora mukajya karere mugabo nta wudi nyine abandi bantu ninde nzusha hayobora bizogenda gute hari ibibazo byinshi ikindi kigira kabiri nacyo ni uko mu banyepalestiniya bo muri bo nyene nta matora yahabaye kugira ngo batore inzego zabo nibaze ko azogera aho bagomba kugira amatora kugira ngo abantu bitore indongozi zabo zoraje baserukira ubunye baratwayaguritse bari mu bice byinshi ko zibumvikana ningene boyobora urwo rugamba rwo kwikukira ikindi nobabwira ni uko uko gutwana muri bo byaragizemo uruhare n'ibihugu bimwe bimwe na Israel abigizemo uruhare nk'uko bamwe bahora babivuga kugira ngo yibaza yuko ishoboye gukomeza Hamas hanyuma bagatuma fata ibihugu na Abu Mazen ariwe Muhammad Abbas bagatuma badakomera yibaza yuko ari byo byoborohera mugabo mu nyuma barabonye yuko baciye babyara isata hanyuma ikindi nacyo nagira mbere kuri Afurika yego muri Afurika twafite imbaraga nyinshi
kandi nibyo abantu benshi muri Afrika barashabuye kuko urabona ko bapfunga sita ibibazo muri Afrika cyo kimwe nk'uko itahije abandi. Umugabo nkatse nk'Abanyafrika ntibitubuza kuronka icyo tuvuze kuri Afrika. Ntibitubuza kuronka icyo tuvuze kuri Afrika kuko tubishaka tutabishaka bitubwira ko ingaruka. Rero si kubera ingorane yuko tuba dufite icyo tuvuga kuri Afrika. Kuko ibintu biba muri Israeli barashaka hariya ahantu urazi yuko bavuga ko ari ubutakanyeranda kandi abantu bose b'abayisilamu uba abakristu n'ahantu abona ubutakanyeranda kandi ku bantu bemera mu mana n'ahantu ho kubaha cyane rwose. Urumva rero n'ikintu dukurikirana cyane rwose ntikibuze yuko tutitaho ibibazo byacu kuko natwe turafite ibiryo hanze, hari uwavuga abantu batotegwa hakurya mu baturanyi, hari uwavuze ibyo muri Sudani yepfo, Sudani nubwo no muri Sahel n'ahandi hose. Ni ukuri ngo bane sinke mugabo bivuze ko tutafite cyo kuvuga
murakoze. Dufise kandi Aste Kana uratwumva?
Ndabumva neza.
Uri he Kana?
Ndi muri Kongo Igoma.
Ufise ikibazo waza ikiyumviro ubishikirize?
Ni ikibazo ndetse n'ikiyumviro. Nahera ku kiyumviro no munsi ku ntambara iri kurabera muri Israeli no muri Gaza. Novuga yuko Amerika nka jewe ndayagiriza yuko iri nyuma y'amakimbirane isi y'uno munsi iri kuranyuraho. Ushobora kwibaza igihugu nka Amerika n'ubuhangange bwacyo n'ubunararibonye bwacyo ko gishobora kuza kugutangaza yuko Israeli ifite ububasha bwo kwihora. Ego hamasira ko ikosa, ariko amajambo Biden yatangaje ntiyarakwiye gutangazwa n'umuntu umwubaho ahundiye. Hanyuma ndaca nibaza inguvu za Roni ifite inguvu muri Afrika. Ese araba hano muri Congo, ibibera muri Congo bitandukanye n'ibibera muri Kene, ibibera ngaho muri Hamasa aho muri Gaza. Ariko hano hari abasirikare bavuga ngo naba MONUSCO, ariko kuva numva Uburusiya bwatera Ukraine ntabwo Roni irahaguruka ivuga ati turarungitse ingabo uhagarariye cyangwa gufasha igihugu kugira kigarukane umutekano. Ariko muri Afrika byabaye ikiringiro ry'abo bazungu mu buryo nakwe budatahura igisirimo. Hanyuma icyo nosaba nk'icyumviro cy'iwanjye, Amerika kubera ko yabonye ko ikigwanisho cyayo ni dolari, iryo dolari ryabo iyo hateye akavuyo riduza ibintu byose. Ibintu byose nk'uno munsi ahantu herereye nta ibyasirika iratangwa nta mazutu. Kubera iki? Icyitwaje n'intambara iri kurabera Israeli na Hamas, ibintu byaduze byose. Mbega akabazo nsigaje kwishyo nyine, ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo Abanyafrika izi ngaruka ziriho ziraba mu ibyo bihugu by'uburengero n'uburasirazuba bw'abazungu, ntitugireho ingaruka mu kwirwanaho mu by'ubupfunzi, na cyane cyane ko Afrika yose ikoresha idolari mu bintu iza gusuma hanze cyangwa mu bintu ikenera byose. Banishwe na Amerika ari idolari ryayo, igisumba cy'umutumire cyaguyumvira ko kugira twe ntibidushyikire ingaruka. Hanyuma Amerika yo ndayifata nka farao wa kera. Murakoze ishumviro cyanjye nicyo.
Ndabashimiye. Mu mwishure rero mumba
abajije ikibazo cyiza cyane. Nk'Abanyafurika twari dukwiye gutorera inyishu. Mugabo ngira ndamwishyuye mu majambo make cyane matoya, kuko urabona iyo habaye ibibazo mu bihugu bya kure bikatugira kwinjira kubera yuko twebwe tutatutikwije mu buryo bwa ekonomi, mu buryo bw'ubutunzi, twari dukwiye kugira umwimbu w'ibintu byose dukeneye. Ntituzerinze kuko mbega muri Afrika hari ibitoro, hari ibihugu byinshi bifise ibitoro byimbwe. Nta kibazo cy'ibitoro twashobora kugira kubera ko umurimo wa Yenori yariho hari ibitoro byinshi biva kuko habaye ibibazo, ibitoro bica bigora gushika hano, bica biduza agaciro. Ariko ni kuki tutokwimbira ibitoro duvise muri Afurika? Tugira umwimbo mu buryo bwose. Afurika irafunze cyane ku buryo ishobora kwikwiza mu buryo bwose. Nyimba rero tudashoboye gukora ngo twikwize mu buryo bwo kwimbira ibintu byose dukeneye. Intambara zizokorekera muri Ukraine na Burusiya naho muri Moyeno Israel Amas izo tugira kwingaruka.
Yavuze ngo Amerika uko abibona ngo iri inyuma ngo y'amakimbirane ariko arabakwiza, niko mubibona?
Ibyo ntibyo buraha, kuko ugiye kuraba mbega Israel mu gushingwa yashyigikiwe nande? Yashyigikiwe n'Abongereza n'Abanyamerika. Kubera iki? Kubera bashaka ko Israel ikiringira inyungu zabo mu bihugu bya Mwaeno rya sinzi ukuntu bavuga mu Kirundi
akarere ko mu buseruko bwo hagati bwisi
yo bakoze kuri Israel abanyamerika bacha ba intervena ubwo nyene inyungu z'abanyamerika zikogwa ko nicyo gituma ubona iyo ukoze kuri Israel abanyamerika ntibashobora kwihanganira kuko haba hari inyungu nyinshi mu buryo bw'ubutunzi bwa Amerika bishobora guhubwa abantu.
Murakoze. Theobald Hakizimana uri ku murongo uratwumva?
Ndabumva.
Uherereye he Hakizimana?
Mereye Nairobi muri Kenya.
Ikibazo cy'umviro ubishikirize?
Icyumviro nari mfite ni iki? Ikibazo dufite ni Afrika yacu itazi kwitunganyiriza ibibazo. Buriya ntambara iyo zibaye muri biriya bihugu, kenshi na kenshi bararwana bakagira inyungu, ariko twebwe usanga ahanini biza bitugeraho ingaruka. Ikibazo nari mfite nuko abategetsi ba Afrika bari bakwiye gushaka uburyo bishakamo ibisubizo, mu gihe ibibazo nka biriya ntambara zibaye muri biriya bihugu, indutwireho ingaruka cyane. Ikindi kintu kiriho icyumviro nukubona buriya Amerika buriya uruhande ishobora guhagarara aho runaka rushobora guteza ibibazo cyangwa bigakemura ibibazo. Buriya nubwo iriya Hamasi yari iteye muri Israeli ni ikosa n'ubugizi bwa nabi, ariko gukemura ikibazo ikindi kibazo ntabwo ari wo mu wari uhari, bari gushaka uburyo babikemura mu buryo bwa diplomasi bitarinze kugira ingaruka cyane ku buryo n'iyi migabane yacu ya Afurika n'ahandi henshi bitugeraho ibibazo. Cyumviro cyanjye rero cyari icyo.
Murakoze.
Murakoze.
Tubise kandi Asali, Asali uratwumva?
Jewe icyo nagomba gushikiriza ni kujyanye n'ibyo ibyo mwavuze byerekeye intambara. Nibijyanye byerekeye n'intambara, tukaba muri Afurika tuguma tubona ibiciro biguma byiyongera nk'ubaho duherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Asha iri cyo ya esanse cyangwa amazutu rigeze ku 5,000 uno munsi ritoro rimwe. Ntuzike intambara yetu n'ibiciro by'amazutu byiyongera kuko ingorane ziguma ziyongera buri munsi kuva intambara itangure. Nibyo twagomba gushyikiriza ibyumviro byacu.
Ndabashimiye. Ambasaderi Ngoga Gateretse wo kwishyura Hakizimana na Asali.
Ego babuze ibintu bikomakomeye kandi nibyo nk'icya mbere babuze bati mbega kubera iki Afurika ikimunganya kugira ngo ibyo bihugu byose biguma biba ntibiduhitanye. Nobabwira yuko nk'igihe intambara ya Ukraine yaba mu bumwe bwa Afurika baricaye baravuga bati hari ibihugu 11 byo muri Afurika bifite igitoro, ati none ni kuko ibyo bihugu 11 bitoja hamwe ngo bishobore gufasha ibindi bihugu bisigaye byo muri Afurika. Uratu kumugana na Afurika dufise ibihugu bishika 55, hama akavuga bati ni gute tutoja hamwe ngo kugira ngo twikingire. Bacha basanga muri ibihugu 11 ibihugu biratudiza petrol mugabo iyo gutandaza baenda kwirunga hanze mu mahanga, urayibona. Bacha basanga ni nk'igihugu nka 11 cyo bakibishoboye, umva bacha basanga yuko ari kibazo. Ikindi nacyo ni kwigerekeye imfungurwa ika ishobora kugaburira isi yose, mugabo ngaho twibwo turasaba imfungurwa abandi bantu. Rero nibaza yuko hari kwaragera, nibaza ko no mu gihe cya COVID nyine twabibonye abantu batwibuka mu banyuma, nibaza ko twe twari kwikwiye kwiyungunganya tukiyubaka nk'abanyafurika, hanyuma tugatorera inyishu ku bibazo twe dufite twe n'abanyafurika. Imana yaduhaye byose nacyo itaduhaye, mugabo tuguma turiko turisamburira ko iminsi yose dupfa ubutegetsi, dupfa bya moko, dupfa ibiki. Ibyo bintu twari dukwiye kubireka kugira ngo twiyungunganye tuje hamwe turabe yuko igihugu si byose biza biraba tutabikemura. Iki kibazo nacyo turaho turavuga ati kiri biko yabera hariya muri Gaza na Israel n'ahandi, reka tubivuge mu by'ukuri ko biri harimo akarenganyo kadafite uko kwitwa. Mu mwanya hazariho umuntu ndahakwiye isi adafite uburenganzira bwo kwiyunga ngo yiyubake atore indongozi yishakiye, hazokoma ari intambara. Uno munsi ashobora gusenya Hamas, hazovuga izindi Hamas zishika 1,000. Uno munsi batabonye yuko ubuzima bw'umunyayisraeli n'ubuzima bw'umunyapalestiniya yuko byingana, hazovuka intambara. Ni nka twebwe muri Afurika twama twabonye iminsi yose kwibaza yuko ubuzima bw'umuntu ari amazi aseseka bakayora, ibyo bizaba bitera uruhagarara. Rero harageze yuko kuri iyi si abantu batuje batekanye kandi babona kure bohaguruka kuvuga bati ibintu bikwiraba bigomba guhagarara. Kuko uno munsi umenga bahahambiye musaze kuri iyi si, kuko bumva gusa abantu bavuga ibyo guturira, ibyo konona, mugabo warondera bavuga igihugu akagasanga ni bake cyangwa baranuye cyangwa barumbi. Ubwo rero nibaza ko hageze yuko abantu boja hamwe bakaraba ukuntu twiyubaka, kuko ni ukuri tugeze mu bihe bigoye. Mugabo iyo hari ibihe bigoye ishobora kujya mu kuzimu nk'uko dushobora kogorora. Murakoze.
Ego Asari yari yavuze ko ahatumbereye ngo ibiciro by'ibitoro ngo byiyongeye n'amazutu, uko iyo ntambara izomara gihe ikanashobora kubafisa makenga bashobora kuvuga kwishobora no gutandukira tundi turere mu buseruko bwo hagati bw'isi no hanze yaho nibintu abantu bwo kwitega ko ibyo biciro bizotegereza kuduga
cyane gose ni nacyo gituma nari natanguye ndiko ndavuga yuko iki kibazo cyo muri Israel no muri Gaza ntikiraba gusa abantu babahariye mu kijya karere kicura batwese kuko iyi ntambara ikabandanya ntabitorere inyishu vuba nukuri bizotugora cyane gose amareta zenda kuduga ibiciro aduga ibiciro abantu bashaguri abantu bashaguye baje mu mabarabara hala kuhadarara nivyo navuze ni bicwa kutubira kingaruka zikomakomeye kandi n'uko twaye tumerewe nabi impeme itabije suko bimeze ndakubwiye yuko no munsi niko ndakuvugisha hariho ngibihugu nka 10 cyaraye bidugije ibiciro by'ibitoro umva kingwane mu muri Kongo ni Burundi cyarabaye ngira ngo no mu Rwanda naho nyene Nigeria Gabon no vuga ibihugu bishaka 10 n'ibindi birenga bose badugije ibiciro
murakoze mu gihe harayo makenga kubitegereza ibintu ko iyo ntambara ishobora gukwiragira mu karere ko muse ko bwo hagati bw'isi nka Iran umushikiranganje jeje migenderanire ku munsi w'Imana yavuze ko Iran ngo itazoguma ireza amaboko mu gihe Israel ibandanya gukora ibitero muri Gaza ngo ko ibintu izavyo byose bishobora gushika umwanya wari wose ayo makenga Lumumba hamwe byoshika ntawo byifuza ntanwe byifuza kwiyongwana kwiragira ko ikwiragira hose niko izongaruka mwari ko mavuga zitera zikomera kurushiriza kubganyu niki yacokogwa ntikwiragira
position ya Iran ndayumva kuko bariko baranavuga ndetse yuko Hezbollah ishobora kuguruza iyindi ntambara mu raruko bwa Israel kukurazi kwa Hezbollah ikorera muri Liban kandi bashigikiwe na leta ya Iran. Iran irabishaka, irashaka iyo ntambara ko irashaka intervena. Mugabo nshaka kwibuza ikintu kimwe jewe uko ndabibona. Mwibuke ko Iran ifitaniye cooperation na Barusiya. Mugabo kandi ugiye kuraba abanyisiraeli benshi bavuga nka 90% baje baturuka mu Burusiya. Mbega Putin arashobora gufasha Iran gutera Israel? Icyo ni kibazo abantu benshi bari kubaribaza. Bibaza yuko kubera abantu benshi baba Yahudi baje bava mu Burusiya ko ibyo Putin adashobora kubikora. Kandi Iran ntishobora gutera Israel kukwinjira mu ntambara na Israel itari kumwe n'Abarusiya cyangwa Abashinwa. Kuko abanyamerika bo burazi ko bamaze kukwerekana bahagaze bari kumwe na Israel. Rero sinibaza ko muri kino gihe Iran ishobora gushyigikira Hezbollah bagatera Israel kubera iyo mvo. Nibyashika naho bishobotse ko Iran ifasha Hezbollah gutera ntuzenya Israel cyangwa igatera Israel yonyine. Bazoba bari kumwe n'Uburusiya, bazoba bari kumwe n'Abashinwa. Murumva rero izo cibi intambara iteye ubwoba izo kwinjiramo ibihugu byinshi. Uko niko jewe ndiko ndabibona, ariko si niko ndabona ubu Iran izo kwinjira. Nibaza ko hazoba mu nzira za diplomasi bazoraba ukungu bakara ibyo bintu. Nibaza ko ataragira ko iyo ntambara iza. Naho twebwe mu buryo bwa Bibiliya twiteze intambara yitwa Armageddon izitinjira ibyo bihugu, nibyo bavuga ko ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi. Murakoze.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Idrissa Bakungura twumva.
Ndamumva neza.
Duhamagarire mwiriwe.
Nerere yane Kigali mu Rwanda. Naje gushimira umuvandimwe watumiye. Ndabibarize utubazo dukeya nyine. Ni ukuvuga ngo urabona ko Israel ejo yarashe mu Misiri ho bisanzwe cyarayobye. Ihongera irasa no muri Libani bisasi na none. Ndibaza ngo n'umuryango wa Afrika urabona ko dufite ibihugu byinshi muri Afrika by'Abarabu nyine, nta kuntu nyine mwakwegera nyine ibyo bihugu byombi nyine mukareba ukuntu mwabifasha umutekano ukagaruka. Nongera nibaza kuri Irani. Irani baramuka bagwanye na Israheli, ndahita mbona ko aramatiyo menshi azana isansi na mazuti hirya no hino. Ntibashobora kugufunga aramatiyo isansi zikabura hirya no hino ku isi, ndetse bikatugiraho n'ingaruka muri Afurika. Ko nari ikibazo nari ifite imbere.
Murakoze.
Yego murakoze.
Tuse na Shirakera Alfred, uratwumva?
Yego ndabumva.
Uri he?
Ndi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cy'imviro?
Ikibazo biravugwa yuko iyi ntambara ishobora kuzakwira isi yose, ndetse ikaba yaba n'intambara ya gatatu y'isi yose. Ese mubona bishoboka yuko ibyo bishobora kubaho byanyura mu zihe nzira kugira ngo bigende bityo? Murakoze.
Murakoze. Umwishyura ambasaderi Fred.
Murakoze cyane rwose. Benshi bavuze twari twabigarutse ko nibaza yuko natwe muri Afurika ngo umuryango wo muri Afurika warabuze aho uhagaze. Mwisanzwe iki kibazo cya Palestine muri Afurika kihari kuva ubumwe bwa Afurika bugiyeho. Banashaka n'igihe cyose abakuru b'ibihugu bahuriye ngaha muri Afurika, bahuriye i Addis Ababa, baratumira umukuru wa Palestine Mahmoud Abbas Admiral Abu Mazen akaza akanashikiza n'ijambo ati kubera iki, kuko mu bihugu byinshi bya Afurika babona umenga ikibazo cya Palestine ni ikibazo cyo kwibohora, nicyo kwibohora kandi gisa n'ibibazo byo kwibohora Abanyafurika benshi baciyemo. Rero bamwe babishyigikira, mugabo ibihugu bindi byinshi muri Afurika nabyo bifite imigendere na Israel. Rero iyo hari amaleta muri Israel ari amaleta navuga yuko atari leta z'intagondwa, kenshi barashika bakumvikana bakagira intambwe bagezeko. Mugabo ingorane twagize ubuhunye ni uko uno munsi muri leta ya Israel hariho abantu navuga ko afite ibyiyumviro by'abayisilamu, ibibazo yuko aribo bonyine bagomba kubaho ku isi, bagomba kubaho muri Israel, hanyuma ugasanga n'ibintu biduteye ingorane nyinshi n'abanyamerika biranabagora cyane rwose kubabwisha ku byerekeye Iran. Nanjye nibaza ko mubuze n'abandi nibaza yuko burya intambara abantu bose barayivuga, mugabo nabo bayiteguye gute? Umunsi bakwitanye ntawumenya ibivamo, mubona naho barikwategura ngo bazogenda gukwinjira ngo bizagaza n'ibintu byose, ntawuzi ikizovamo, ntawuzi ko batazopisha abantu benshi, ntawubizi. Rero ikize ni ukurondera amahoro, kandi nagira mbereze ngaha kuri kunagira mbuge nagira mbuge yuko ubuzima bw'umuntu wese ikiremwa cy'Imana, uba umwirabure w'umuzungu w'umukatolika w'umuyisilamu uba ubwoko ntumba byeri byose, ubuzima bw'umuntu ni ikintu gihambaye cyane gutya, kandi ikintu cyo gusomera jye kimbabaza gusubiza isaha sintahura ukuntu umuntu ashobora kubabazwa nuko hapfuye Abanyayisiraeli, hanyuma ariko ntababazwe yuko hapfuye n'Abanyapalestina. Umuntu ari muzima mu bisanzwe yobazwa n'uko hapfuye Abanyayisiraeli akabazwa n'Abanyapalestina, kuko izo nzira karengane zaguye mu bintu atashatse. Rero kubona yuko gushika n'isaha urabye nko ku mbuga nkoranyambaga abantu baratukana bagaharira ati bose agashigikirwa agashinja ubundi, mugabo abantu ariko arapfa ni abana n'ibibondo, urabibona? Rero biragoye imwe nayo kumva ingene abantu bamaze iminsi basigaye biyumvira, mugabo navuga yuko kudasonera ubuzima bw'umuntu nibyo biri intandaro y'intambara kurusha ibi byose.
Ivyo nashaka mbaze Ildefonse Lumumba, igihe hose habaye ingwano zose zabaye ku isi abahasize ubuzima wasanga abasivili ataco bazira, bikaba no muri Afurika niko bimeze, ko na Afurika iri muri ivyo bice vyo ku isi aho hari amatata atandukanye vyibonekeje ko abasivili aribo bahasiga ubuzima kurushiriza. Muri iki gihe abantu kaba ariko arasinzikara muri Israel na Gaza, nikihe mubona cokorwa? Israel kavuga ko izokora ibishoboka byose mu gihe iri kitera amabombe muri Gaza ikirinda kwica abasivili, naho ivuga ko mu ngwano zose hari ababigwamwo. Nikihe mubona cokorwa kugira ngo izo mpande ziko zitana mu mitwe Israel na Hamas bagerageze kubahiriza ayo mategeko mpuzamakungu bareke gusinzikaza birengeje abanyagihugu?
Ikintu cyo kogwa ni kimwe gusa, iyo abantu batazi ko inosi hari uwayiremye kandi hari amategeko yashinze ngo bayubahirize, ibyo bintu bizogorana kuko jewe nk'umuntu yemera Bibiliya hariho amategeko Imana yatanze ajyanye n'intambara. Kirazira kurasa umuntu ariko araguhunga, kirazira kwica umuntu wafashe, hari amategeko y'intambara abantu bategereje kubahiriza. Nkanatswe rero kwica umugore n'umwana n'umusivile, abantu bari barekuriwe kwicana kurasana bari abasirikare ingabo. Kirazira kwica umuntu uzenya umusivile n'umusirikare muri kumuragwana wamaze kumufata, kirazira kumwica, kirazira no kumwica kumurasa igihe ariko araguhunga. Hariho amategeko rero Imana yashyizeho dukwiye kugaruka ko tukayubahiriza, iyo tuyubahirije aradukingira kandi agakingira n'abantu. Rero icokorwa mbona kimwe, abantu biragaragara ko cyane cyane iyo abantu baraba inyungu zabo ataraba inyungu z'abandi, ibyo bizogorana. Sindaguhenda, sindiko ndabibona igihe abantu batugaruka ku ijambo ry'Imana ngo bubahe Imana, bubahe n'ubuzima bw'abantu nk'uko Imana ibiduteye, kandi nk'uko ambasaderi yabivuze, ibyo bintu bizogorana.
Ku mirongo ya telefone dufite Nsabimana Alphonse Gikuce, uratwumva? Uratwumva Nsabimana?
Ndabumva cyane.
Uduhamagaye uri he Nsabimana?
Nerere muri Uganda mu karere ka Gatsinziro.
Ufite ikibazo baza batumire cyumvire shikirizo bishikirize. Ambassador Fred wo kwishura ikibazo cyashikirijwe
oya cyane gusa ahubwo nagenda mushikire gute kuko mu byukuri n'iyo bivugisha byose nta ntambara n'imwe muri kibazo byose biherera mu biganda bama twivuga imitsi yose mugabo tuzi gituma batatavyumva ibyo bigize n'izi ntambara zikuzira no muri Afrika zose zidohera mu biganda rero abantu cyo bakora nuko boreka kudutesha umwanya no kwicuruzima no kwica abantu bakicyarana kuko intambara zose zigera mu biganda n'ubu rero ni intambara nanyine zigera mu biganiro kandi nibaza yuko ahubwo n'igituma tugeze aho tugeze uno munsi nuko abari batanga ibiganiro birabiye hirya bagira nko kumenga ibibazo zose byakemutse kumbe ibibazo ntibyakemutse turacyafite ingorane rero ibibazo byose biherwa mu biganiro.
Mwavuze kugenewe amatata amaze igihe kirekire hagati y'Abanyapalestina na Israel kandi aguma abandanya aguma ahitana n'abantu benshi ku bwanyu Lumumba ni ihe nyishu mushobora kubona inyishu yorama yotogwa kugira ngo ibyo bibazo bihagarare hagati y'izo mpande zibiri.
Jewe nk'umuntu akurikirana ibintu by'ubuhanuzi kandi akemera ubuhanuzi Imana yatanze kuri Israel no ku isi muri rusange yaravuze ngo mu bihe bya nyuma hazoba intambara hazoba de catastrophe naturelle hazoba ibintu bibi ibyo bizoba bimenyetso byegereje umuzo wa Yesu Kristo. Ikindi Yesu Kristo azogaruka igihe urusengero rwa Salomoni rwasambuwe rutaruba aho kwari rubi niho hari moske abapalestiniye bubatse. Rero hariho rero kronoloji cyane ibihe Imana yagenye naje ko Imana yavuze ko azoba ari intambara zozihagarika. Iyo niyo pozisiyo yanje nk'umukristu yemera ikijambo ry'Imana rivuga cy'Imana yavuze intambara ya Palestine na Israel cyangwa Abarabu na Israel simbona ko zizohagarara igihe Yesu Kristo azogaruka no kwisi kuganza imyaka 1000. Murakoze.
Kuba impande ziko zitana mu mitwe mu karere ko museko bwa hagati y'isi hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Kuba amakuru atangwa kubiriko biraba muri iki gihe atandukanye kuri izo mpande zitana mu mitwe kaba bitoroshe kuronka amakuru yigenga. Si kibazo gikomeye na cyane cyane ubu amakuru akwiragira n'urukuru kuru n'ibihuha ku mbuga nkurukana bumwe.
Ni kibazo gikomeye kandi byanumvikana kwera yuko nkuko mubizi bugi intambara igwana ku rubuga mugabo unye muri imyaka isigaye igwana n'ahandi mu kwiga propaganda mwese agashaka kugurisha ibyiwe. Ni kibazo kandi nibaza yuko mu mwanya azoba ariho izi mbuga ngurukanya bumenyi bizokwamaho ahubwo igihambaye ni uko abantu bomenya aho bajya gukura amakuru y'ukuri yariho mije ntakiraba kuko birabye uravuga uti ibintu ni propagande kandi rero twese turazi yuko ibihugu bikomakomeye bishigikiye Israel birafite ukuntu bikontrola ibinyamakuru hakaba n'ibindi bishigikiye Abanyapalestina nabo nyine bigashaka gukontrola ibinyamakuru bimwe bimwe urumva ni ikintu kigoye kandi muri intambara gusa ni mu ntambara zose kuba wagiye imbuga ngurukanya bumenyi cyangwa inkoranyambaga uko babyita bisigaye bigoye cyane gose kumenya ukuri no kutari ukuri mu bihe by'intambara kuko umuntu wese arabesha akabwira ishakiye.
Murakoze Arma, uratwumva?
Ndabumva ijana ku ijana.
Uduteka muri he Arma?
Ndi Nairobi.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro ubibaze?
Ego ntema kasa kubaza ikibazo kimwe habuziki kugira iyo ntambara hagati ya Hamas na Israeli hagarare kandi uriko araba iriko yonona ibintu byinshi iriko yonona inyubako iriko yica abana batoyi uriko araba hariho abana batoyi bo muri Palestine Gaza bariko barapfa hariho abanyamakuru barenga 15 bamaze gupfira muri iyo ntambara uriko araba hamaze kononekara ibintu byinshi abamaze gupfa ntawo baharura Israeli yabuze 1800 Palestine imaze kurahagwa 4000 nimba nihenze none nibongerageza uburyo Amerika ko mbona yashyizemo ingufu yose kugira hashobore kuba ibiganiro nakuntu Amerika yofasha igashyira mu minwe cyane cyane ibiganiro reka kuguma itanga ibigwano kereza Israel bagashyira imbere cyane cyane ibiganiro kugira amahoro atangure kuboneka kuko nta kiza cy'intambara na kimwe ke mbona Israel n'ibifite ingufu kurusha Hamas ariko bongerageza uburyo bwose bashakugira impuhwe z'abanyagihugu kugira umutekano usubire ugaruke hama bakoze ibyo baraho muri Hamas bakurikirana n'ubutungane.
Ndabashimiye murakoze yari Alma.
Ndabashimiye cyane.
Murakoze. Samuel watumva?
Ko ndabumva.
Mufite ikibazo cy'icyumviro mu bishikiza n'ingoga?
Ikibazo nibaza impamvu uriya mutwe amazi wafashe umwanzuro wo gutera Israel kuri iri atariki. Nono nibaza ikindi kibazo kimwe, nibaza impamvu nanone niba nta wundi muntu cyangwa se urundi ruhande rw'igihugu runaka rufitemo inyungu cyangwa se rufitemo uruhare rwaba rwarabigizemo kugira ngo Hamas ishobore gushotora Israel cyangwa se inabitegure noneho ku rundi ruhande Israel nayo ikaba ifite abayiri inyuma batumye bayibwira bakigenda kubita umwanzi kandi kubita utababarira n'ingufu zose nk'aho bakababwiye bati ibintu ntabwo ari byo mureba ukundi kintu mwabwenza hanyuma mubashe gukemura ikibazo. Ntekereza ko ukurikije ukuntu ibintu byatangiye n'aho bigeze ubu ngubu ntagarubiro kuko ibirwanisho barimo barabyegeranya intwaro ziremereye barimo barazikoresha kandi bigasanga biragira ikibazo abasivile cyane cyane kuko imibare iri kugenda yigaragaza. Njyewe nibazaga nimba hari igisubizo cyaboneka ibyo ngibyo byo gutana mu mitwe bakabishyira.
Murakoze.
Yego.
Mwishure muri make Lumumba.
Ikibazo gihari ariko kiratuma ya kibazo kidakorerwa inyishu cy'intambara hagati ya Hamas na Israel. Ikibazo abanyisiraeli bavuga ngo hariho ubutaka Imana yaduhaye dutegerezwa gutwara bwose. Hamas nayo n'abapalestiniya bakavuga ngo mwaje kudutera ku butaka bwacu. Bamwe bose rero abanyisiraeli ni bakavuga ati dutegerezwa kugira ingufu zose bari abantu tukabomora. Hamas nayo ikavuga ati ikibazo rero kiri ngaho. Erega abantu yaba bari bafite umutima wo gusangira ibyo bafite isiragutse. Hari ahantu buhabana mu mahoro bakaba mu mahoro bagatangira ibihari ariko umwe wese agomba kwigungira igihe rero wakiri abatware abategetsi abarongozi b'abandi babona ko ibintu byose bitegerezwa kuba ibyabo ikibazo kizoba kihari. Rero jyewe sindiko ndabona navuze nti sindiko ndabona urabye abatware b'abapalestiniya n'abatware b'isirayeli n'ababashyigikiye ndabona n'ibyo bintu ko birashobora kuzoronka agahengo gakeya ariko intambara zirahari. Urakoze.
Ndabashimiye. Imbere ko turangiza na Ngoma Mbazi ambasaderi Frere Ngoga Gateretse ku bijyanye n'ibihugu byo muri Afurika mwavuze ko ibiba muri kajya karere bigira ingaruka hose na Afurika mwavuze ko Afurika itari na kure ya kajya karere ku museko bwo hagati bw'isi. Hari ibihugu byo muri Afurika nka Afurika y'Epfo yashikirije cyumviro cyo guhuza impande zitana mu mitwe yamara ibihugu nka Israel na Amerika byiyumvira ko Afurika y'Epfo ihengamye ku Banyapalestina no mu gihe Hamas ariko Afurika y'Epfo iravuga ko idashigikiye ibyo Hamas ikora mu gashigikiye Abanyapalestina n'ibyifuzo byabo byo kwishyira no kwiza. Ubumwe bwa Afurika buhagaze he kuri icyo kibazo? Icyo cyumviro cya Afurika y'Epfo ni cyumviro cyo gushigikira muri make.
Murakoze cyane rwose. Nari natangiye kubabwira yuko ishyamba ry'ubumwe bwa Afurika ikibazo ari ikibazo gikurikirana kuva kera. Bivuye yuko ibibazo by'abanyapalestiniya abanyafurika benshi babona nk'uko umenya n'ibibazo byabo. Twe rero twarashikirije amajambo kubyerekeye intambara y'ikiraba tuvuga yuko inyishu kuri iki kibazo ari amaleta ibihugu bibiri bibana hafi na hafi kandi bikabana mu mahoro. Ibyo onye twarabishyikirije tuzabudubanira tubishyikiriza. Hariho abandi babibona ukundi muri Afurika urabona na kurusha ibihugu 55 bihuhuza bose mugabo muri rusange naza ko duhujije. Ikindi kintu nagomba kuvuga kandi nyina ngo nicyo nshumereza ko nagomba kubanza guhoza abanyesireli babuze babo ku itariki indwi z'ukwezi kwa cumi. Burya bwicanyi bwabaye ni ubwicanyi bubabaza uwo ari we wese kandi bibaza yuko abantu botahura yuko Hamas abanyapalestiniya Hamas ni umugwi umwe mu migwi myinshi ihari kandi yakoze ibara. Rero ntushobora kuvugira abanyapalestiniya ibibondo biko biricwa n'amagombe utabanje kwemera yuko n'abanyayizere babuze bapfishije mugabo tukaje tukomeza tuti ingufu ziko zirakoreshwa uburyo bikorakoreshwa bugara amazi baguze ifungurwa ibyo n'urundi rwego kandi n'ibintu twose bari kwiye gutera ibyatsi kuko niho nyabwoko babyina batabyemera ariko bisa hanyuma rero twebwe tubaha ku cyapa nyine mu mwanya ubuzima bwa kimwe muntu budasomewe ariho hose hajya kumara amatati.
Murakoze cyane ndabashimiye nshimire abatumire ambassadeur Fred Ngogaga Kateretse muhanuzi wa komisere w'ugwego bw'umuryango w'umwe bwa Afrika rujejwe amahoro n'umutekano ari Addis Abeba ku mugwa mukuru wa Ethiopia na Lumumba Ildefonse mumenyesha butumwa kongera akaba akurikiranira hafi vyerekeye politike ari Bujumbura mu Burundi. Abatumire rero ndabashimiye nshimire namwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika n'ikiganiro muri sanga bashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro namwe mwese mudukurikirana mu biganiro byacu by'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Ndabifurije ibihe byiza mu kurindira ibiganiro byacu biri imbere. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza.
Radio, it's Making more money. Ibyo kurukundo rutakibaho. Namahombu. Namahombu. Ngone gache gache. Agasigaye ngone gache gache. Okay. Mse. Kwemere barura karura. Natwa karura tukamire. Reka no. The energy keeps chasing. Nibwo mbona urukundo na energy zarwo ziva kumana kuko nk'umuntu ngisimba nabibasha reka da.
Ora, uenda e nero, birenge ora senchuti anje ora gashitsikimana yakuma irakubona uri na sona sowa Orando bujani wachu Urina sona sowanyu Orando bujani wachu Ora semwiza wanje Ora senchuti yanje Nibatere Ora kanyana kiburundi Kikina bagachura Ora kanyana kiburundi Kikina bagachura Ora semwiza wanje Ora Waje mani chanye Yindi itezi biganza Ni wanyirije kuzuba Waje ukwezi kwaka Ni wanyirije kuzuba Waje ukwezi kwaka Ora semwiza wanje Ora senchuti yanje
Standing one, I look into your eyes.
girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one can take your place. You cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah. You are my African queen. The girl of my dreams. And you remind me of a thing. Yeah. And that is the African beauty. And I know, oh yes I know, you are my African queen. And I know, see I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul.